Kuri uwa kabiri igenekezo ya 12 niho Amadou Garofa yandikira umugwa Dinamo kukuwe mu mahiganwa kubera udakurikiza amabwirizwa agenga iryo higanwa. Ishyirahamwe rya basketball mu Burundi ryari ryasabye Dinamo gukinisha imyambaro yayo canke bagakina bafutse handitse Visite Rwanda nkuko babigize mu rukino rwa mbere. Dinamo rero ntiyemere gukina urukino rwayo rwa kabiri rwari kuyihuza kuri uwa kabiri na Petro do Rwanda yo muri Angola kubera ko guca kubiri n'amategeko. Amategeko y'iryo higanwa nkuko abarongoye bari bamenyesha nuko iyo umugwi utewe mpaga kabiri ucukugwa mu higanwa ari navyo byashikiye Dinamo. Iyo ngingo y'abarongoye Basketball Africa League yakiriwe nabi cyane n'abanywa bakunzi b'umukino w'intoke wa basketball mu Burundi bamenyesha ariko ko abakinyi bakoze ibyo bategerezwa yamara ko uwo mugwi wa Dinamo wahemukiwe n'abategerezwa kuwushigikira.
Nk'umukunzi wa sport n'ibintu bibaje cyane bibaye no kwakira bitagira isiguro bitagira uko umuntu yavyita mu gihe uravye abakinyi ingufu baba barakoresheje kugira bashike kuri rya nivo yo kujya muri competition nk'iriya uravye ekipe ubugi bayakoresheje ariko byose bikagwa mu mazi ku munota umwe bitavuye ku buyobozi bwa ekipe bitavuye ku bakinyi ahubwo bivuye ku buyobozi bubi bwa federation mbere n'igihugu.
Ni kuki baretse mu ekipe ya Dinamo igiye kwitabira higanwa rya bare kandi bazi yuko iyo bare ifise sponsor ya Visit Rwanda ifise sponsor ya Rwandair bayiretse gute ikajyayo? Amategeko arahari arazwi nta kintu na kimwe bayifashije yaragezeyo bitanze abene umugwi bakinyi bakoze imyitozo baragirayo hazi izindi decision mbi zivuye ku makonfuri y'ibihugu. Ni ibintu bibabaje cyane baba sportife bose bwa twababaye cyane.
Ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe mu bamenyesha ko izo ngingo zizogira ingaruka mbi cyane kuri basketball y'u Burundi batabakinyi tuzobakira nk'intwari kuko nta cyaha bakoze kandi ibyo berekanye byari byiza. Ku mbuga kandi harabashigikiye ibyo bihano n'abandi babitera ivyatsi bamwe bamenyesha ko kwamamaza igihugu mufitanye ibibazo atateka biha Barundi. Mu bakinyi haragahinda ntangere. Ku rubuga rwa Instagram Mukhtar Gueye umunya Senegal yari muri uwo mugwi wa Dinamo yamenyeshije ko afise umubabaro ntangere kubona urugendo rwabo ruhagaze kandi bari barutanguye neza. Ati n'ubwa mbere mu buzima ngize umubabaro nk'uwo mfise muri kino gihe. Arven Nziza kizineza wa Dinamo ati twakubiswe nk'inkuba tumaze kumva ko bitagipunze ko tumandanya amahiganwa.
Si ikintu coroshe urumva inkuru nk'iyo waramaze iminsi witegura hageze aho ukora ikibazo ukazibona ntibishobotse gutanga werekana ubumenyi ufise birababaje cyane. Yego turafashanya nyine kuvyakira mugabo ntibyoroshe cyane.
Muri ivyo bihe bigoye abakinyi barimwo Olivier Ndayiraga igicegera cy'umumenyereza wa Dinamo yamenyesheje igihe Amerika ko atakindi bariko barakora atari uguhoza abakinyi bababaye cyane.
Ubutuma tuba hano ubwo kwihangana hama akizera kubera ibihano nk'uko twabivugaye nabo muri bare bagikubiraba ko babatezurira ngo rero no kwihangana tukuna twebwe nyine muri ivyo bihano turimwo kwihangana hama umuntu akazorabi izozi imbere. Ko ingingo yafashwe nta kundi kwihangana. Tukiyumvira ko n'umu perezida wacu ibintu ariko aragirangira sinzi ko abyiyumvira ngira nawe nyine nimba ariko yiyumvira ko basketi yacu igiye guhagarara kubera we nta kundi.
Uwomenyereza amenyesha ko bazotahuka i Burundi ku munsi wa kane bajye kurindirayo n'ibi bihano by'imyaka 5 atagikogwa cya basketball kibaye mu Burundi ni hadawe $500,000 by'amadolari ya Amerika bizokurikizwa canke bazoba barigwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.